bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchuti bakunzi muteze amatwi radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri cyo gatanu muri kumenaje wediani na hazwe ndongo y'ibiganiro by'uno mwanya.
Tamugwi numwe yaba umuganga utwara yaba mashira hamwe ari mu gihugu yaba imigambi itarukanye twese twemera kandi tugatahora neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi ineza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi.
Uyu ni Maître Jean-Marie Nduwimana aramutsuru na nipiske Burundi rurikiyemo amwe mu mashira hamwe yigenga avuga ko abarundi ari bategereza gutorera umuti ingorane z'igihugu cyabo. Iyo nkuru co kime ni yindi yerekeye urwarukanya Afrika rurenga amajana 90 ruri kurwigishwa gukunda ibihugu byabo arusha muri Tanzania. Turazigaruka ko handi hato mugume mwumviriza ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi ndanabipfuriza umunsi wa Mungu mwiza. Ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania. Ivyo vyemezwa na Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'urugendo rw'indwi rwamushikanye na Tanzania kubonana na Mkapa. Kafando yemeza ko yishimiye imibonano yagiranye n'abantu batandukanye. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru ati Bujumbura eroje wirika neza.
Inyuma y'urugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze, Michel Kafando vyari vyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana. Nubwo atariko vyagenze yasohoye itangazo ribagenewe muri rya menyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze. Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya ONU amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na Remenyamitwe umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta y'u Burundi muri rusangi yongera ahura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Uwo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Ivyo biganiro ni navyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya gatatu ukwezi aja kuganira na Mkapa umuhuza mu matati y'abarundi. Natavuga amatariki kanuni bumvikanyeko yemeza ko bahurije ku kirangamisi gishasha co gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'abarundi kugira ngo baje kuganirira i Arusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mkapa ku twigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko ni izokwama imfata mu mugongo. Amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Maître Jean-Marie Nduwimana harongorwa n'ipiske Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi numwe yaba umuganga utwara yaba mashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambi itarukanye twese twemera kandi tugatahora neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi ineza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi. Amunyamahanga nawe amashyamwe muzamakunga ibigo muzamakunga nabi bigadushikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye ngo twarikunga kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agahereza ibi biganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri Sunday barahije gutanga ibyifuzo byabo. Hariho umugwi uri ku kivi ujejwe inyanyiro bigwa shingiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvise dutera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'uyu mwaka w'2022 kugira ngo tuyajemo twese ta numwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kinakiriye.
Nduwimana anasanga ata muntu numwe akwiye kwiyumvira gukoresha ingufu mu gukemura ibibazo.
Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bamwe basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. Ni kuvuga yuko abarundi bose mice yose migambwe yose mashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere wo mushinge wo kubaka igihugu. Ariko saba ibyo bigumuza amakungu byarutura bimwe bimwe nuko bishyigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyine ari bo bonyine bateza kubaka igihugu cyabo. Naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyirahamwe amwe mpuza amakungu hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashyirahamwe amwe twebwe turimwo dusaba ko duterere intererano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro igidashoboka igidakunda tukakiganirako mugabo icitwa ingufu ndigikunda ndibikushoboka.
umukuru wa Piske Burundi haini chanuru butegetsi
Leta y'u Burundi imuvyeyi kwama iraje ushinga no kukingira umwe n'igihugu wese yawo mu migambwe itandukanye mashama atandukanye kugerageza kwerekana makungu ko ivyo bavuga ku Burundi atari ivyo gutyo rero umwe uyu nuri yashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu nuri yashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahanyu gatwekiwe umugabo ntabibaza kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo gutyo rero leta izoba yabaye umuvyeyi yagaragariye bose amanatwe rya mashira hamwe twabantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyaro na nyaro ni bintu byogenda uko kuko ntanya gupfa ntanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko
Kubagena wako bintu mwayo nidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 22 kukwezi zitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuga ko yasanze ibintu byifashe Eroje Burikaneza Bujumbura iri rya Amerika
Eroje Burikaneza urakinuye abakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru yawe bashaka gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom Naina bicye ku masonga nkitangura rwaruka rurenga amajani 9 ruturuka mu bihugu 15 harimo ivyo muri Afrika y'ubuseruko ruriko rurahabwa inyigisho zo gukunda igihugu no kutagaya ubuzi buto buto kwihangira imirimo kugira ngo birinde gukoreshwa n'abanyepolitike mu ndyane n'intambara izo nyigisho rero ziriko zibera Arusha muri Tanzania zikaba ziriko ziratangwa n'ishyamwe mpuzamakungu UNESCO yindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru wacu ya Arusha ya Claver niyo nkuru
Nzohabonimana Philbert Morundi yaserukiye ishyirahamwe gitaho iterambere rimwe mu mashyirahamwe y'ugwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo banke gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagira ingorane nyinshi atanga karorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yahitanye ugwaruka rutari ruke urundi rugafungwa
mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba ibikorwa byinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikorwa n'ugwaruka nibo twabona keshi keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama babafise uburyo bo babafise kumbure n'ibindi bintu hama iyo habaye ingorane kanaka bobo barihungira cyangwa imiryango yabo ikagenda ariko ugo gwaruka nigo ruca rusigara rugira ikibazo benshi barafungwa
barishwe
ego turabibona birashoboka birashoboka
na mugenzi we aturuka mu gihugu cha Kenya n'ubukikirimwe imigumuko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze ni kwa bibona yemeza ko ugwaruka arigo ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera maronko
ile kitu ambaye nawafanya sana ingiye ama watimike sana
kija kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike no gukunda amahera nta kindi hamwe no kubura icyo umuntu akora womenga nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike baraza aho tugwaye n'ubiwacu abari mu mabarabara n'ugwaruka ako kantu rero batwemerera dukwiye kukanka
Adesa kwa ngusa ya mani kwa kukataa kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa.
Uumigi menawe Rezerine Mashaka aturuka mu gihugu cha Afrika y'Epfo ati amugwaruka gwagira runane gw'intamenwa gwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha.
Inclusivity and working together.
Gukorera hamwe no kugira urunani ni ingufu zidasanzwe abanyepolitike baraza bakagenda hakaza n'abandi ariko ugwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaja ntituze ngo ntora nzoguha ibi n'ibi ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira
There's no peace when you're hungry.
Umwe mu gwaruka gwo muri Tanzania nawe ahamagarira ugwaruka basa nabanganya imyaka kudatengera kazi na kamwe mu gihe gatanga inyungu
ukisha kuwa na kazi mtu aweze akaja kukurubuni
uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora kazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga amarangi bakayacapa ko nibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga ko karakazi kaboneka nk'agaciriritse ariko kubu gashobora kumuha inyungu y'ibihumbi 50 ku ndwi na yarenga ibihumbi 60 y'amarundi na Nzobonimana Philbert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaje we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato nawe navuga ko bisa n'ibigayitse ariko ko bitunze imiryango myinshi
yadandaza ibirato mu gisagara cha Bujumbura kugira mbera karorero abo bandi bahejeje ama university kugira ndabereke ko tubiko turakora kugira twirinde ugukoreshwa kubw'inyungu kanaka ego birabakenura cyane ikindi dukora tiko turagira utu association turafise uburyo tiko turakora na econet baduha inyoye tudandaza ma dukoresha ma ecocash hamu bwo buryo turose tukagerageza kuza gufasha abanyeshure nkubu imurambye duheruka gutanga makaye na uniforme ku banyeshure 10 twatanguye ku banyeshure bakeye
izo nyigisho zo gwaruka rurenga amajana 9 gwo mu bihugu 15 vya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo zatunganije unisha mu impuza makungu gita imico UNESCO intombero no kugwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko Pierre niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Nawe Pierre Claver niyo nkuru urakenuye amakuru ijwi rya Amerika ribafite muri kano kanya tubabandaniriza mu ntara ya Gitega ahari kigo kivuza imiti kama cemeza ko kivura burundu sime mu ndwara ubundi zitaratoregwa umuti harimo nka kanseri igisukari n'ivumbuka ry'amaraso ico kigo kiremewe n'ubushikiranganje burabiza amagara y'abantu mu Burundi kandi na bamwe mu bahivurije barashinga intahe umenyesha makuru wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana reka tumuha kanya aduhido nido yo nkuru.
Muri ico kigo cyiswe inshuti ya bose bavuga ko bavura indwara zitandukanye bakoresha imiti kama yo mu ishyamba. Pastori Shimira Imana Onesforo umukuru w'ico kigo aratubwira indwara bavura.
Tuvura ama diabete, tuvura hypertension, indwara z'umugongo, indwara z'ibyimba, ama kanseri zikunda gufata abantu benshi cyane, tukavura indwara za hepatite, hepatite B na C, tuvura indwara z'amaso, turatanga n'ingaburo zifasha amaso gukora neza, tugatanga n'ingaburo z'abakenyezi bungenze, turavura n'indwara z'imibembe, tugashaka kubaha umuti twisonze ubushakashatsi twagize umuntu agatora mitende.
Mbega ibyo byo kuvuza imiti y'ikirundi byamujemo gute Pastor Onesforo Nshimira Imana?
Umuryango wacu bahora bavura kera bakoresheje imiti y'ikirundi, hariho banyogokuru bacu baravura bakoresheje imiti y'ikirundi. Jewe maze guca ubwenge ngakura nkiga, maze gusoma ibitabo bitandukanye, nasanze ibyatsi cyanke ibifungurwa birimwo ibyunyunyu, isanganyangaburo za vitamine. Ivyo rero nivyo kenshi na kenshi umuntu abikenye aca agwara indwara kandi umuntu amaze kubishyira hamwe gacyo usanga birashobora gukiza indwara. Icyo cyumviro rero cyavuye ahanini yuko kumbure hari indwara zidakira iyo bakoresha imiti kizungu, ariko wageza gukoresha ibyatsi cyangwa ingaburo umuntu agakira.
Bamwe mu bahavuriwe barashinga intare bemeza ko bakize indwara zari zananiranye mu buvuzi bw'ikizungu. Umubikira Mama Ida Irariha ari muri abo bavuriwe mu kigo inshuti ya bose. Mikaeli Barendegere nawe nyene yavuriwe muri ico kigo mu gihe ibitaro byo mu Burundi no mu Rwanda byari byananiwe kumuvura ubumuga bwamufatiye mu ruti rw'umugongo. Ubwo bumuga bwatuma adashobora guhagarara, amaguru akamera nk'uwafashwe n'ubukangwe. Mikaeli Barendegere aratubwira uko yavuwe.
Abanzaniye ubwato, anzanira ibumba, imiti yari yahinguye ko yarambwira ati busaza bw'ingingo z'umubiri birava ku kurya ibintu bidakwiye. Rero kuvuza ivyamwa sezame akakuvuza zingano n'ibindi akadondagura ibitunguru, hanyuma imiti yahinguye y'ivyamwa n'imboga n'iki vyarananiye kunwa. Mugabo ndashobora kurya sezame, ndashobora kurya n'ingano n'amapome bari barayambwiye n'abandi, nawe nacazabe yambwira ko no tuboza turayarondera. Mugabo ahanini jewe nemeza yuko iryo bumba nayo mazi naryamamwo vyambereye akamaro gusumba kuko imiti yo kunywa vyari vyananiye.
Izahakira Burisoni ashinga intare ko yahivurije indwara y'igisukari.
Narariganiye nyene ngo haye bashatangura kumpa umuti. Inyuma y'indwi narasubiye kuja kuyipimisha kuri hopitali, nshasanga ibiharo vyatibutse cane, basabasanga mfise minimye disi kwe wiki. Haheze indwi nenga zishika zitatu narasubiye kuja kuyipimisha, nsanga ibiharo bijayi gatandatu n'ibice bitatu. Uwumvura ngaha ku kigo nshuti ya bose abandanya kumbwira umuti ko ndabubandanya inyuma y'indwi naragarutse hashahaza ka trezirigire sisi wari kwarama umuti ambura cyambye ati okay ikirundi rero ndabihagarika ati mugabo wicungere mu buryo kuguzubitigisha cyane ubwo rero ndacaraho nta muti ndiko ndafata
harababona ko kuvuza imiti y'ikirundi binyuranye n'ubugombe bw'Imana kuko bavyita ubupfumu ariko pastor Musifono shimira Imana we sikabibona
maze gusoma bibiliya neza nkinjiramo nasanze ibiti n'ivyatsi vyashitwe kugira ngo bifashe abantu kuko turavye umwami Hezekiya arwaye kivyimba cyagomba kumwica Yesaya Imana yamubwiye ngo nagenda bumba bumba babisukone hama yomeke kuca kivyimba hanyuma akira tugaze tukaraba umuntu wa za Yesu naho harimo umuganga yitwa Luka ubwo rero Luka ntabwo yavuza imiti kizungu yavuze ikirundi canke kama mu isi yose kandi na Yesu nawe yaravuje ibumba canke ivyondo abihumuza impumyi
ikiginshuti ya bose kiri muri karitsiye yoba mu gisagara cha Gitega ni kigo cemere gukora ku mugaragaro n'ubushikiranganje burabije amagara y'abantu mu mwaka w'2016 muri ubwo bushikiranganje ntibakana ko imiti y'ikirundi ishobora kuvura ariko bagasaba bibaza ko bakize kuguma waje kwipimisha kwa muganga w'ikizungu kuko ari washobora kumenya ko bakize by'ukuri Igitega Fide Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda urutonde rwacu turubandaniriza ku kiganiro Ntorere Kazoza
Nurire Kazoza
Bakunzi biganiro bya studio y'ijambo ndabaramukije Jerome Niyonzima ndabaha ikaze muri cyakirego cha politique mikundira ari cyo Ntorere Kazoza Muri Ntorere Kazoza cyuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza gateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo reka sabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganira n'abatumire batatu akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ani matunga ariwe CNTV hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi severe araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe n'umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné turamukije tunabahana ikaze muri kino kiganiro
ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari kurakurikirana kino kiganiro
kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ivyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya
uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amazi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men byiza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza kuruho rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibise bisubire kuba muri iki gihugu muri zo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi abarundi bifuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya amahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abarinyazwe nogira ndi abambe dushyira imbere nabakozwe ko namahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gucyo amazima yongo imijyango yabo gushika umunsi itaramenya itashiki yababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana ubu rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakwakuye ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere n'itegeko ritugenga yatomboye irategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kininiya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwa iteka mu babo no mu byabo
duhindukize kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muzakira gute mwega
ego murakoze numugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni byiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ibyo uyu arongoye uyu mugwi Sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekurirana usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora no kugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ibyabo byaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekurianira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kubyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute turasha turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havaga ati muzangu gusana mufite igikorwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari abayibayemwo nawe tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marayo waronkengaho iri tongo waririmye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango jabasangi jiki yako
Tereka kumbure dukwitire mumanuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mu ishirahamwe mbere narirongoye ry'abahungutse Atanazi turamushito na manikazi
mwaramutse neza
uduza akajwi Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo wumvise ko kumbure batekanya kugikorera ko ubu byakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twa dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarirwa n'abantu bamwe bamwe nk'ibyo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya icyo gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu cyo twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko uhabwa agasumbusho rero nkuko maze kubyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe
muriko
murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB ni ukuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega tubashobora kugabura n'umuntu utavukana tukaca dutaha uko nyene CNTB itegekanije iki ikibazo kijyanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha icyo twagishima cyane nimba itaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene birababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye mu gwiseve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri woba yarasubije itongo canke woba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko bibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwahutse yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwo yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaze ibintu byinshi murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibusa bari ko baratumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nongere nkenguruke rwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuronika mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari kiganiro nkurere kazoza Kiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nukure wakunzi wijugi Amerika kawinunga haduche duso zeli vigane utkwetua fiti ya mnika nukanya mukirundi no mukinyarwanda dushimire amanya makuru bacu batandukanye badushikirije inkuru mumvirije mu ntango zano makuru kuri mikro Leali Diane nahazwe muhinga bw'ivyoma nkaba narindi kumwe na Fatuma Rimasi Kabala uko turi babiri rero ku izina rya bagenzi bacu tubashimire twongera tubatumirira kubandanya mu byoherwa n'urutonde rw'ibiganiro by'ijugi Amerika mugire uwa munsi umunsi wa Mungu mwiza ahanje tuzosubire jugeje saha indwi mu kiganiro wanyu mu ntara.